Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri kitondo ku munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe naje Fidel Niyongabo.
Usanga umuntu bamumenye umutwe.
Imwe niriwe nishe mu ngagi, navuze ngo ni igisambwa nishemo. Ungezi wanje ndanga igihumbi kugira ngo ngende kuri moto. Ndi gutoroka ico gihumbi kugira ngo kitanye. Kanje muje telefone yanjye.
Abana b'abanyagihugu mu karere ka Rubavu mu Rwanda bidogera ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bibera muri ako karere. Turavuga no ku kibazo cy'abana b'abanyeshuri mu Burundi bagirizwe ko basibanganije amasanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishure. Ku rubanza mu mizi rw'abanywanyi b'umugambwe FDU bagirizwa ivyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugenewe kwishurana bibandanya kuvugwa mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu burengero bw'u Rwanda. Mara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana atubwira amakuru adufitiye muri iki gitondo. Aloys,
mwaramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ishirahamwe Boeing ryaha muri Leta Zunze Amerika ejo ku munsi wa kane niho ryemeye ko hari ibitagenda neza mu buhinga bw'ivyuma vyatumye mu kwezi guheze indege ya Ethiopian Airlines igira impanuka. Abanyethiopia bakoze amatohoza barasohoye raporo y'ibanze icatumye iyo ndege ihitana abantu 157. Bavuga ko izuru ry'iyo ndege ryaciye ritumbera hasi haheze umwanya muto gusa ihagurutse, mu gihe umudereva wayo byamutaye ku amazi gusubiza ibintu mu buryo. Umushikiranganji wa Ethiopia ajejwe gutwara abantu n'ibintu yavuze ko umudereva w'iyo ndege yakurikije neza ingene iyo ndege itwarwa yisunze inyigisho zatanzwe n'ishirahamwe Boeing, ariko ngo nta cavuyemo. Umuyobozi w'ishirahamwe Boeing aha muri Leta Zunze za Amerika, Dennis Muhlenberg, yashikirije ko ababajwe n'abahasize ubuzima kandi yemera ko ubuhinga bushasha bugiye gushirwa mu ndege zose zahagaritswe kuguruka ku isi nzima kugira batorere inyishu ico kibazo, amasanganya nkayo ntazosubire. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, yasavye imfashanyo ku gihugu ciwe kuva mu ntambara kirimwo mu rugendo yarimwo hani Washington ejo ku munsi wa kane. Tshisekedi yashitse ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ahawe ubutegetsi biciye mu mahoro. Yabwiye inama ya Amerika ijejwe iby'imigenderanire n'amakungu ko agiye guhangana n'abaryibiturire ibibazo by'intwaro mbi no guhagarika gufata abantu ataco bagirizwa byaranze intwaro z'igikenye zahahoze. Kubwiwe Leta Zunze za Amerika ngo irashobora gufasha muri izo mpinduka, harimwo no kunagura igisirikare bikazotuma abarwizatunga bahurumbira ico gihugu. Abanyarigeria bari mu myerekano barashoboye gutuma perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho muri iki gihe naho bashaka ko abandi bategetsi bakomeye mu nzego za leta bava ku butegetsi nabo nyene. Abanyarigeria bariko bategura iyindi myerekano mu gihugu cyose kuri wa gatanu, ivyo kugira basabe ko bategetsi bakomeye muri leta mu butungane no muri sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro bava mu mabanga yabo. Abari mu myerekano bashaka gusubiriza abo bayobozi mu nzego z'igihugu bavuga ko barangwa na ruswa kandi batwazwa agahotoro. Bouteflika mwibuke ko yatanze imihoho muri indwi inyuma yuko aremerewe n'abanyagihugu bari muri iyo myerekano nyene. Hano muri Amerika, Kongere ya Leta Zunze za Amerika, ni ukuvuga abashingamateka n'abasenateri bari hamwe ejo kuwa kane, yaremeje guhagarika imfashanyo Amerika iha Arabia Saudite mu ntambara muri Yemen. Inama nshingamateka yahambije rero sena yari yasanzwe yaravyemeje mu kwezi guheze. Ico cemezo ni ica mbere mu mateka ya Amerika aho Kongere yubahirije itegeko ryo mu 1973 ryo kurwanya cyo kugira gutera intambara mu makungu, rivuga ko Amerika idashobora kurungika abasirikare mu rugamba Kongere itavyemeje. Ibiro bya Perezida White House byashikirije ko Perezida Trump asa n'uzohakana iyo ngingo ya Kongere, ahavuga ko bishobora kubangamira imigenderanire Amerika ifitaniye na Arabia Saudite, igihugu bifashanya kandi kidacana uwaka na Iran. abashigikiye ico cemezo umugambwe wa Republikani n'abademokrate bavuga ko Arabia Saudite ikoresha misile zikoregwa muri Amerika ku barwanyi b'abahuti zimwe rero muri zo zigasambura imihana y'abanyagihugu zikica ibihumbi by'abantu zikongera zigasambura amavuriro imwe muri zo nayo yaguye ngo kumodoka itwaye abanyeshuri mu kwezi k'umunani guheze yica abanyeshuri bashika 40 Muri Afghanistan naho intambara hagati y'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abatalibani iheruka gukura mu ngo zabo abanyagihugu barenga 200,000 mu buseruko bw'intara ya Kunar muri ico gihugu nyene cha muri ico gihugu nkuko abishikirizwa n'abategetsi bishiramwe mpuzamakungu ONU ikigo cha ONU kijejwe gutanga ifashanyo arico OCHA Chashikirije ejo kumusi wa kane ko imiryango 3,000 muri ico gihugu cha Afghanistan yahunze ingo zayo kandi igishikiriza ko kunyuka kandi bigishikiriza ko bigiye kunyuka mu gihe impande zirwanyina zizobandanya gutana mu mitwe ico cegeranyo kiragabisha kandi ko mu gihe abasirikare ba leta ya Afghanistan nabo bariko bitegurira kugaba ibitero byo kwirukana umuhari wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abatalibani muri aka karere mu gihe navyo byoca bijamwo intambara rero ngo zishobora kwiyongera abanyagihugu abana ndetse bose bakagira ingaruka mbi kubw'izo ntambara ziriko zibera muri ico gihugu cha Yemen cha Afghanistan murambabari
Urakoze Alois kumakuru uhejeje kudushikiriza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'igihugu cha Tanzania yafashe ingingo yo gusambura ubunywero na za restaurant mu ikambi ahongiwemo n'impunzi z'abarundi yanduta Ninguru y'umumenyesha makuru wacu James Jovin akorera muri iyo kambi.
Icyo gitero cyabaye ejo kuwa gatatu mu masaha 3 yo mu ijoro. Abagizi ba nabi bakekwa kuba bagera kuri 5. Bibisha inkoho bateye umuryango wa Isa Yeronimo umudandaji wa radio. Abo bantu kandi bateye uwitwa Uwimana Yohana batazira digidigi adandaza ibintu bitandukanye. Muri icyo gitero nta muntu n'umwe yishwe kireke abo badandaza babiri bakomeretse kubera gucimitwa imbugita mu gatunu no munda. Abo bombi ubu barwariye mu bitaro bikuru mu nkambi ya Nduta izoni ya Kane. Ababanyi babo badandaza bavuga ko muri ico gitero abo bagizi ba nabi bashoboye kwiba amahera arenga miliyoni 5 z'amashiringi mu kugenda barashe amasasu hejuru kugira batinyishe abantu bariko baraza guhurura. Gusa iryo ya Amerika ntiryabashije kugenzura niba koko amahera yibwe agera kuri ayo.
Twaratigize ibibazo ngaho Nduta abasuma barateye mu ijoro ry'ejo bamaze gutera rero hari mu ijoro nk'amasaha 3 none rero muri makamaze kuza baci bashikira ku mudandaza yitwa Isa baramukubita bamucumita imbugita mu mugongo baramwa kamera yose afise hanyuma baci baramutwara bamutwaye baci bashana n'ubundi mudandaza yitwa Tikitiki nawe nyene baramukubita baramunoza hanyuma rero caciye kimurokora umugore wiwe yaciye asohoka asohotse baci bamukubita inyundo yo mu gitunu hagati y'amabere umugore aca avuza induru avugije induru abanye baca barashoba baduka baraza nyabasuma baca bariruka biruka bene bararasa niho rero abanyagihugu baci babirukako baca barafata umwe bamufashe rero baravuga nabo bari kumwe none kweri mikambi y'Induta n'ingorane ni kibazo gikomeye kumva z'umutekano
mu bicungararo y'inkambi za Mutenderi na Nduta aramaze iminsi yavurwa abantu bitwaza ibigwanisho bagahohotera abantu bakabanya gutwabo abakenyezi nabo bagakubagurwa abahaye ikiganiro y'Amerika bavuga yuko abo bantu atari impunzi kandi bativuga bari bo
yagiye nkuru iriho cyane kuko giye kwitegereza mu mpande z'ikambi cyangwa inyuma y'ikambi umutekano si mwiza cyane kuko nk'iyo abantu bavuye ngaho mu ikambi bagiye kurondera inkwi bagiye gusenya abandi bagiye kurondera uko bagiye gutera hari mu ndimo ntibagiye gufasha cyangwa nk'aba Tanzania benshi barakunda gufatirwayo imbere bakakwa n'ibyo bafise utuko turitegereza turabona ko ari imisoro y'imiyabaga kandi bakomeye bafise ingufu bafise n'ibigwanisho kandi biteranye ubwoba n'aba Tanzania bana babonye barabiruka mu ndimo
hanyuma rero bakagaruka uri kurababaza bakubwira ati abo bantu ntibivuga bari bo ntuzibazanana ariko bigaragara kumenga ni nk'igitero kiri kiyo coba kigeramiye impunzi cyane cyane nibyo dukunda kubona cyane no kuvuga mu mpande z'impunzi hirya no hino twumva bavugwa ariko ntushobora kumenya bazana kandi bakora mabi menshi cyane no kuvuga ikiringo ni gito cyane ni nk'amezi abiri niho aheze twumva biko biravugwa nyuma y'inkambi beshi imbere baraza no kwa muganga usana mu bitaro ariho bari abakubaguwa abandi bakubiswe bambuwe utwabo no kuvuga rero turiko turaraba tubona umenga turagaramiwe cyane ko ntibari kure bari impande y'inkambi cyane cyane
basabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi gukingira cyane impunzi kibure bazimurire kure y'umupaka wa Tanzania n'igihugu cy'u Burundi
icyo nasaba kuri leta ya Tanzania igihe cyo kwakira impunzi mu iki gihugu cyangwa ishyirahamwe rijyanye rifasha impunzi byiza impunzi kwere baravye ingorane n'amagogo zikunda guhorana nazo mu ikambi bo zitwara kure y'ikambi bakazimurira nk'ahandi hantu tofauti no ngaha impande n'umupaka
no kuvuga icyo twosaba ishyirahamwe mpuzamakungu nuko hoba umuteka gukingirwa cyane ku mpunzi cyane naho namba bidashoboka impunzi turiko turitegereza tubona kumenga aho bari hafi ko zoba zidakingirwa neza ko zosupfuma basi zigigwayo cyane zigaza ku bindi birometero nk'ahandi hantu mugabo hatari ngaha ko biragaragara ko ngaha ko bari hafi y'abagizi ba nabi
amakuru dukura mu gipolisi muri komine Kibondo avuga yuko amaze gufatwa babiri muri abo bagizi ba nabi baraye barashyiye mu nkambi ya Nduta kandi isakwa ry'abashoboye kwiruka ririko rirabandanya kubera ubusuma bw'abitwaza ibigwanisho butera bwiyongera mu nkambi za Nduta Nyarugusu Mutendeli no mu turere tw'abaturanye n'impunzi leta ya Tanzania ifashe ingingo yo kongera abapolisi bakomeye mu ntara ya Kigoma no gukora isakwa mu makomine yose iryo jambo ryashyikirijwe n'uburongo w'intara ya Kigoma Bwana Emmanuel Maganga kuri uyu wa kabiri muri icyo gihe yari aho mu Tanzania yiciwe arashwe amasasu n'abagizi ba nabi bitwaza ibigwanisho mu karere kitwa Kanyamahera komine Kibondo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iri ya Amerika
Mu Rwanda mu turere twa Rubavu na Nyabihu habandanya kuvuga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugenewe kwishurana ahandi havuga imigwi y'abasore batega abantu bakabambura abandi bakabakomeretsa ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana
Mu mirenge imwe n'imwe y'uturere twa Rubavu na Nyabihu usanga hari abaturage binubira urugomo n'ubwambuzi bweruye bakorerwa n'udusiko tw'urubyiruko dutega abantu cyane cyane mu masaha y'umugoroba reka ntangirane n'aba twaganiriye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu
hano ndakubwiza ukuri ko buri hano n'ucunze nabi navuga cyo gikapo bakijana ubura n'ubwo ngo n'ugucunga bakaba bajanye n'amafaranga
barananiranye mbega ino Bugeshi yarananiranye mbega nka uje tubagatwicaye ngahano tukomba batukebye n'utwo twahashe bakatujana dakintu dusigaranaga yo twarangaye nuko muri hano bagize ngo muri abasirikari bababaye bagize ngo muri abasirikari
buriye yurangaye gatoya usanga umuntu bamumenye umutwe
ngo niriwe nihishe mu ngagi navuze ngo ni igisambwa nihishemo bungezi wanje ndanga igihumbi kugira ngo ngende kuri moto ndi gutora ku cyo gihumbi kugira ngo kitanyije kanje muje telefone yanjye
abaturage bo muri aka gace bavuga ko hari abasore bazwi neza kandi bambura abantu ariko byagera ku gitsina gore bakabigirizaho nkana
hano hano ababyeyi barumiwe ubura n'ubwo ngo n'ugucunga bakaba bajanye n'amafaranga bakibana ubundi babari bende
abajura bo ni bisanzwe barahari cyane bikaze no kubafata burana ibintu biba bigoranye cyane hari abana bina habigize imbogo hari n'abasangwa isi baje baturuka hirya no hino bagahurira umungumu ugasanga ibintu byabaye bibaho
nta muntu uza guha muno munsi ugasanga umukecuru amafaranga barayajyanye yabaje guhagara bagatenge bakabijyana Siri ku telefone kuko tubakayijana icyo ni ikibazo dufite
cyacana ndabajije muno kirambiga kimbiza nimugoroba giterura inyama zo nari mbasha nangije nanje natabawe n'amaguru naratabajije n'ukuri kw'Imana muno iyo ndagira icyo giseka masa ni wowe bashakishije uwo mwana kugeza n'isaha yaratorotse ariko hariho nabandi
barabafata ariko noneho byibuze barananiranye mbese
bamwe mu baturage bari mu bashinzwe umutekano babwije ijwi rya Amerika ko harubwo nabo bibarenga bakwiyambaza izindi nzego ntibigire kinini bitanga
no kuvuga ngo twebwe badufashe turamuhana
urabeshe ata baragendaga babageza hariya kuri police uyu yaba nyurutse gatoya umwe wa mwana kongera tukamubona muno muso shirise ndagiye wa kabiri ko yabananiwe kugisha kuri rero
none se ubura twebwe kamaze kubishikiriza police ibyacu twakabike
kubikemura rata mwe ngo mutugwaneho iyo bageza hariya kuri police mukanyubona gacagisambo kigaga irakire kuraga uko nimugora wacunga nabukasanga kumenya umusayi none arama banga ngo Nababeshe
nukubona umuntu niba ari umuzura bamufatiyemo bamufatira muno bakamujana ngo bamujanye kumugoro mukani ngeje cyangwa ejo bundi tukamubona ngo uyegeze hano ugasanga rero ni ikibazo ubwo rero abo bantu rwose mudukore bivugiza abo bantu baje barabarebara ikiyo tugira umutekano
ndaga ibyo byo twamenye impamvu barekura kandi baba bizwi tuba twabajanye n'ibyo bakoze bigaragara bakumva ko barabakubita barangiza bakabarekura nabo ubwabo bakaza bari guhiga bari kuvuga ati twakubitswe twe turabimenyereye ibyo gukubitwa turabimenyereye n'ubundi turagira ute buri abakaza bari kuvuga ati rero wewe wadukubitishije n'ubundi nawe turakwereka
urugomo nkuru runavugwa mu murenge wa Rubavu. Inzego z'umutekano muri aka karere ariko zivuga ko zabahagurukiye kandi ko abafatiwe mu bikorwa by'urugomo bahanwa hisunzwe amategeko. Muri imwe mu mirenge y'akarere ka Nyabihu naho hakunze kumvikana urugomo rurimo gukubita no gukomeretsa.
Twumvise bakubita gusa bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama aho ngaho. Baradukubise dutwara amafaranga 70,000 na telefone.
Ibyo kurandura imyaka yabo bashaka kwihimuraho no gutema amatungo y'abandi. Ibi bikunze kugaragara nko mu mirenge ya Jomba, Bigogwe, Irambura na Muringa. Aha muri Muringani naho haherutse gutema inka 12 z'umuturage mu mpera z'ukwezi gushize, 10 muri zo zikaba zarapfuye. Mukanda Isenga Antoinette yobora akarere ka Nyabihu avuga ko bikorwa nk'ibi by'urugomo hari ubwo biboneka ariko ngo byafatiwe ingamba. Ati
ikiriho burya ibyo byose ni imyumvire. Ibyo byose ni imyumvire n'abantu baba bacyumva yuko bakwihimura ni nko kwihanira. Baba bacyumva ko bakwihanira bumva yuko yakora akantu ko kumvisha mugenzi we kubera impamvu. Icyo dusabwa nk'ubuyobozi ni ugukomeza kwegera abaturage, kuko umuturage iyo yegerewe cyane mpamya yuko bijya bitanga igisubizo n'ugwenda kitabonekeraho ako kanya ariko kigenda kiboneka uko arushaho kwegerwa.
Mu karere ka Rubavu kandi hamaze kwicwa abantu batatu mu mezi birakurikiranye. Abaherukani babiri imirambo yabo ikaba yaratoraguwe mu gitondo cyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane, umwe asangwa mu murenge wa Nyundo wundi mu murenge wa Rubavu. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nabwo hari umurambo wabonywe wafashwe mu byatsi ruhande rw'umugezi wa Sebeya mu murenge wa Rugerero. Naho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize nabwo umugabo w'imyaka 24 y'amavuko mu murenge wa Rubavu yishwe akaswe ijosi ajugunywa mu bishyimbo. Uretse uyu wa nyuma wiciwe hafi y'iwabo kandi hagakiye ku mugabo wamukoreshaga mu kwambutsa ibiyobyabwenge abivana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abyinjiza mu Rwanda. Aba bandi batatu bishwe mu mezi akurikiranye imyirondoro yabo ntiyamenyekanye kandi inzego z'ibanze zikavuga ko biciwe ahandi bakaza kujugunywaho nyine. Abo uko ari batatu kandi byagaragaraga ko bishwe banizwe. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ku bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, muri gahunda yacu yo kwibuka imyaka 25 ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Ijwi ry'Amerika yabateguriye umwihariko. Ni video 5 zigaragaza indi sura y'imibereho y'abantu 5 barokotse. Ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Aba bantu uko ari 5 baturuka mu ntara zitandukanye z'u Rwanda kandi buri wese afite amateka yo kwigirwaho. Izi video ziratambuka kuva ku wa mbere tariki ya mbere kugera tariki ya 5 y'uko kwezi kwa 4. Zizaguma ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mushobora rero kuzireba igihe cyose. Mushobora kandi kuzisangiza inshuti n'abavandimwe.
Tukiri mu Rwanda, umucamanza w'umugwego rudasanzwe muri sentare nkuru y'igihugu ruburanisha ivyaha vy'iterabwoba n'ivyo ku gwego mpuzamakungu yatanguye kumviriza urubanza mu mizi abacamanza baregamwo abanywanyi b'umugambwe FDB ivyaha vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi bagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba igwanya leta y'u Rwanda no gushaka gushiraho igisirikare kitemewe. Eric Bagire Ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abarwanashyaka ba FDL inkingi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa babohesheje amapingo ku maboko. Mu buryo budasanzwe bumenyereye kubona abanyururu mu nkiko z'u Rwanda, uyu munsi abagabo 8 mu baregwa hanze yo kubambika amapingo ku maboko hiyongereyeho kubaboha amaguru buri umwe n'amapingo abiri n'iminyururu ku maguru. Ubwo urubanza rwaburaga kanya gato ngo rutangire byaje gutangaza bari mu rukiko igihe abanyururu bajyaga mu bwiherero. Bagendaga bakurura iminyururu n'amapingu ku makaro y'urukiko. Ku bari mu rukiko barimo abavandimwe b'abaregwa bagaragaje ukumirwa, bamwe bari imyoza mu majwi yo hasi, abandi bifata amapfubyi, abandi bazunguza imitwe ku munsi wa mbere mu rubanza mu mizi ubushinjacyaha nibwo bwahariwe ijambo busobanura ibyaha bo barega n'ibyaha by'ubwinjira cyahamukuriye mu mutwe w'ingabo utemewe gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bukoresheje inzira y'intambara no gukorana n'imitwe y'iterabwo birwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashatse kubinyuza mu ihuriro ry'amashyaka atanu arimo FDU Inkingi, RNC, umutwe wa FDLR usanzwe ubarizwa mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ayandi mu kiswe P5 kuko ngo bagiranye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 2015. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashakaga abayoboke bagamije gukora igisirikare cya P5 muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Fizi na Uvira. Burega bamwe mu gushakira bagenzi babo ibyangombwa by'inzira n'amafaranga bajya muri Kivu y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha buvuga ko hari babiri mu baregwa bafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Rusizi bagerageza kwambuka gutozwa igisirikare. Bunarondora bamwe buvuga ko barangije kugera muri Kongo. Byinshi mu bimenyetso bushingiraho burega harimo ibiganiro buvuga ko byumvirijwe ku matelefone yabo ngendanwa bavugana na bamwe mu barangije kugera mu ihuriro P5. Hari namwe mu mazina ubushinjacyaha buvuga ko mbere yo kwinjira mu ihuriro P5 babanje kujya gusura Perezida w'ishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza akiri muri gereza ngo bamubwire ibyo bagiyemo. Bwana Gracien Sabiyaremye umwe mu baregwa ashingwa ko mu biganiro yagiranye na bagenzi be ngo yaba yaravuze ko ntacyo bashoboraga kugeraho Leta y'u Rwanda ikiyobowe na gatsiko umushinjacyaha avuga ko bitaga akamabandi. Umushinjacyaha abaregwa bagize uruhare rutaziguye mu gushaka gusubiza u Rwanda mu kaga. Mu baregwa kandi harimo Bwana Fabien Twagirayezu wemera ko yarashinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu mu ishyaka FD Inkingi. Uyu bushinjacyaha bumurega ko harimo bagize uruhare mu kubwira abo bari kumwe ko hari igisirikare kiri gutegurwa hanze y'u Rwanda anabakangurira kukijyamo. Mu baregwa uko ari 11 haburamo Vice Perezida wa mbere wa FD Inkingi Bwana Boniface Twagirimana bitazwe irengero rye. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo mu byo yabajijwe yagiye abihakana yagiye ahuza ibikorwa byose nk'uwari ubayoboye. Ni mu gihe Leonire Gasenga yirewe asindwa ko yari umubitsi w'ishyaka, uyu ngo ni nayo watangaga amafaranga y'ingendo ku bashakaga kujya mu ihuriro P5. Kubera ikibazo cy'amasaha n'izindi gahunda z'urukiko byabaye ngombwa ku rukiko rubaza uruhande rw'iregura niba rwiteguye gukomeza cyangwa se niba rwategereza iburanisha ritaha. Umwe mu bafashe ijambo mu izina rya bagenzi be Bwana Gracien Sabiyaremye umucungagereza abanje kumuzitura iminyururu n'amapingu ku maguru yatambutse agaragaza urukiko koko banyotewe n'ubutabera. Yavuze ko kuri bo baburana ibindi bikazasuzumwa nyuma kuko ngo basanga urubanza rumaze igihe kirekire kandi agaragaza ko gereza bafungiwemo itaborohereza mu kubonana n'umunyamategeko ubunganira Maitre Gatera Gashabana. Urukiko rwanzuye ko rugiye kwiha igihe urubanza rukazaba rupfundikiwe mu mpera z'ukwezi kwa kane, narwo rwemera ko urubanza ruri mu zindi rufite kandi rwadindiye. Hazamutse kandi ikibazo cy'ibimenyetso abaregwa bavuga ko bibumbatiye ugushidikanya gukomeye. Abaregwa barasaba ko ubutumwa kuri za WhatsApp n'amajwi baregwa ko byafatiwe kuri telefone zabo ngendanwa ubushinjacyaha bwa bigaragaza uko byakabaye. Ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso nk'ibyo iyo bimaze amezi atandatu nko mu kigo cy'itumanaho MTN kubishaka bitajya munsi ya mezi atatu naho mu kigo Airtel Tigo ho ngo ntibyanashoboka. Umushinjacyaha asanga ahubwo bishobora kuzadindiza iburanisha kandi akavuga ko harimo abaregwa ku buryo umwe yabagatunze nka simukadi yahamagazagaho zigera muri 14. Urukiko rwategetse ko ibyo bimenyetso ubushinjacyaha bwazabishaka uko byakabaye kandi rwizeza ko bitazandindiza urubanza. Abaregwa uko ari 11 barimo umugore umwe Rukumbi Leonire Gasenga yire hafi ya bose uko ubushinjacyaha bubarega byumvikana ko bari bafite inshingano zikomeye mu ishyaka. Nubwo bataragerwaho ngo biregure mu mizi mu maburanisha yose yabanje, abaregwa bahakana ibyaha bakavuga ko babegeretsweho n'ubutegetsi kubera ko baba mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi FD Inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda. Umukuru w'ishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza yafunguwe mu kwezi kwa 9/2018 ku byaha bivugwa ko bishingiye kuri politiki. Nibutse ko abaregwa bose batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa 9/2017 iburanisha ritahari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4. Bagira ubusajwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi hamaze iminsi havugwa abana b'abanyeshuri bagirijwe ko basibanganije amasanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishure. Mu minsi yahera hari hagirijwe abana b'abanyeshuri mu ntara ya Kirundo, mu gihe abanyuma bagirijwe kubijanye n'iyo nyifata ari abana b'abanyeshuri bo mu ntara ya Gitega. Abo bana bavugwa ko barekuwe by'agateganyo mu kurindira ko amatohoza abandanya. Muri iki gihe bakaba bari mu miryango yabo. Hari amakuru avuga ko badashobora kwemererwa mu mashure y'u Burundi. Twavuganye na Ferdinand Mbaruhije, umunyamabanga mukuru w'Urunani FENADEB, rwiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Atangura avuga ukugena ibintu byifashe inyuma y'uko abo bana barekuwe.
niko nkuko bivuze duhere kuri abana mu buze bigiteganije abana bari bafashwagizwa ko nabo nyiro bafatanga n'ifoto y'ihugu ariko rero umuntu bazaho yabazezwe ubanza no kuguma operaje urubanza yasa kwarekwa kugira ngo uko murabona uno munsi bihe n'ibihe abantu bari mu bibazo bari yasa kwarekwa kugira ngo amasohoza abandanye mugabo bari mu bibazo bari kwarekwa ibibazo ubu rero urumva abo bana uno munsi bari muri wa umuryango yabo
naho barya bo mu ntara ya Kirundo byagenze gute
nivyo nukuvuga ico kibazo cy'abana mu Kirundo ni kibazo twakurikije kuva mu ntango zacu ndetse kugeza uno munsi nyene rero ngo mubivuze urumva nk'uko mubivuze abo bana ntibarekure kubandanya amashure bari bahawe ya wataje ubutagateganyo kuko murazi ko sentare yabahaye ubutagateganyo ariko mugamasoza akabandanya rero aho bashikiye muhira ubuze ubuyobozi bwo mu ntara barabagurira amashuri ntibabakunde ko abana basa kubandanya biga amashuri basabwa ko badasa kuja ku mashuri kubera ko bakoze amakosa kubera ko basa guhanwa n'ingingo bavuga iri muri reglement scolaire ni ukuvuga amategeko aba abanyeshuri uko niko bimeze ariko rirumva twebwe hano mu rurimi twe kumva rero twakabana twese tuvugaho ko mu gihe cyose ko urubanza uno munsi uri imbere y'ubutungane hari mu kamuzi ko mu by'ukuri urubanza uno butungane mu kurinda ko urubanza rutwika hanyuma kandi urumva kugira baronke igihe baronka cy'agateganyo ni uko amatozi atari bwarangira uno munsi rero twavuga ko amatozi atarangira ariko bituma tugira rutwika amashuri nabo nyene bari kubangira kugira ngo bazabanzarangire hanyuma rero kumbe basanga abana bafite amakosa basubiye sanari sibagira muri icyo gihe kumbe bagaheza bagahanwa itegeko y'ishuri rero uno munsi tuzakora munsi abo bana tuko tugacu mashuri yo kwiga amashuri kuko urumva uno munsi baza kubatera
iyo ngingo none muvuze yuko tarekurira abo bana kuja amashuri yafashwe n'amashuri si leta yayifashe
uko twavyumvise ni ukuvuga iyo ngingo iriko badasha ku mashuri byasaswe n'ubuyobozi ko muzerwe amashuri ku ntara niko bimeze urumva nibo basinye abana badasa ku mashuri ubu rero barimo abana bari muri ino munsi ntibadasa ku mashuri nibo bari muri
iyo nyifato mwibaza ko abo bana bagirizwa ko bimaze imyaka si rya mbere biba ku bwanyu ku ishyirahamwe urwo runani rwanyu mwibaza ko ari inyifato ikwiye mu bivuga kwiga nihe mpanuro mutanga
mu by'ukuri ko narabwiye ino munsi ino munsi mu by'ukuri dufata ko abana twebwe ubwacu dufata ko hano batera ko sentare ntiyashobora gutanga kwerekana neza neza ibintu byageze ni ukuvuga amasohoza sentare atayabandanya ni ukuvuga ko abo bana uno munsi batera icyo mbwa ntiwabwira ni uko twebwe mu runani mu by'ukuri turifuza ko mu by'ukuri nk'umwana agize amakosa ko ahanwa co kimwe n'umuntu wese akuze agize amakosa no guhanwa ariko igihe ari umwana agize amakosa ni uguta inkoni ngufi bageza akarafumbu n'ibindi bakoresha amategeko yo ku ishuri kuko umwana akiri ku ishuri mu by'ukuri abagengwa nayo mategeko nyine ku ishuri ibyo siko twe tubibona uno munsi siko twasho bitwafata ko abana uno munsi baragirwa n'amakosa kuko nkana sentare nko mwabyumvise yatanze iyo utagateganya kubera ko itaheze amatohoza
mu kurangiza mu gihe amatohoza ariko araba ubwo runani rwanyu n'ikihe rutegekanya gukora kugira ngo rugerageze gufasha abo bana no gutuma ibintu nk'ibyo bidasubira
twebwe ni ikibazo dukurikirana cyane rwose kandi ku munsi twe twafite ibyo dusaba twe uno munsi tugasutsi abana bwa mbere hoho nuko bareka bakaja ku mashuri mu kurinda ko amasohoza arangiye yakeneye ko abana bamenya imyifato bafata haba imuhira cyangwa haba ndetse no ku ishuri ariko dusaba tugira tuti ni uko amashuri yaheze agategekanya ibyigwa bitandukanye bijyanye n'inyigisho ntunganyabuzima amwe umwana by'ukuri amenya imyifato itakugira ku ishuri kugira ko umuntu ahaza asanga yagize amakosa azotuma atakaza akazi kiwe nibyo twifuza dufite mu rurimi rw'ikinyarwanda hanyuma rero twebwe twiyemeje ni uko nk'uko twabitanguye ni uko tugomba kudujyana neza urubanza
murakoze twagerageje kurondera umushikiranganje w'Uburundi ajeje ubutungane kugira ngo aduhe umuco kuri icyo kibazo cy'abana b'abanyeshuri barekuwe ariko muri iki gihe ngo boba batemerewe kwiyandikisha mu mashuri mu Burundi ntitwashobora kumubona tuzobandanya tugerageza kugira ngo tubashikirize inkuru y'imvaho kuri icyo kibazo ku bakunzi b'ijwi rya Amerika muri gahunda yacu yo kwibuka imyaka 25 ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ijwi rya Amerika yabateguriye umwihariko ni video 5 zigaragaza indi sura y'imibereho y'abantu 5 barokotse ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu aba bantu uko ari 5 baturuka mu ntara zitandukanye z'u Rwanda kandi buri wese afite amateka yo kwigirwaho
izi video ziratambuka kuva kuwa mbere tariki ya mbere kugera tariki ya gatanu yuko kwezi kwa kane zizaguma ku rubuga rwacu rwa Facebook mushobora rero kuzireba igihe cyose mushobora kandi kuzisangiza inshuti n'abavandimwe
Mshuti mwese mkunda radijwi ya Ameriki vigani ilo na makurutu kwa hitu wafitie kuri isahani wabigaru kie mwakoze kudutega matkwi. Uwanda anyemudu kulikira na mwigani wavidachi kuri radio yanyu radio izwi ya Ameriki.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.